Radio y'ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'inzu muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook ni vewa radio yacu
muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa menyesha makuru igihumbi n'amajana na mirongo ibiri bamaze kuyandikisha nk'abanyamwuga mu rwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi muri uno mwaka abapfasoni n'abigeme ntibarenga amajana na mirongo itanu na bane muri aba majana na mirongo itanu na bane bice 14 ku ijana nibo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'itangazamakuru muri ico gihugu mu ishami rikurikiyemwo abapfasoni n'abigeme bamenyesha makuru AFJ Association des Femmes Journalistes au Burundi muri ico gihugu basanga ivyo bitigira ibiri hasi cane bakivuza ko ni buri mukimenyesha makuru gifise abakozi 210 bo bada bigeme n'abapfasoni kandi hakanaboneka n'abaja mu nzego nyobozi hambavu y'ubwo busumbasumbane mu by'ibitsina eka n'ibitsigira iby'abapfasoni canke bigeme bitabiri ibiganiro bitandukanye biri hasi cyane ikigo kijeje gutororokanya ibiharuro mu Burundi Istebu gisigura ko ice 65% ku ijana by'igitsina gore bari hagati y'imyaka 15 na 49 badasoma ibinyamakuru batumviriza amakuru canke ngo bayarabe ivyo bitsigiri biruko mu gihe UNESCO yemeza ko nko mu Burundi imiryango ija ku miryango ijana 182 n'imiburiburi baba bafise iradio imwe n'imbone sha kure imwe canke bakanarenza none mbega uko kudahurumbira umwuga vyo biva kuki kuba batari mu nzego nyobozi ari benshi bibava ko canke barikumira uko biri mu radio akorera mu karere ni nako vyo bavyifashe mu radio mpuza makungu Afase na bigeme batari muri uyu mwuga ko batumvikana cyane mu biganiro bimwa ijambo canke bimeze gute utwo tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca ijya nino muri sanga y'ino munsi menyereye ko twahari abafasoni na bigeme mutumire twabatumiriye ni Florentine Kwizera ni mugenzi wacu akorera iradio y'abongereza BBC fisi cicaro i London Florentine ikaze kandi wakoze kuduhakanya kugira ngo tuyage iby'umwuga hagati y'abanyamwuga
ndakuramukije Diane ndaramukije n'abariko baratumviriza urakoze kumikaze
ego akabazo ka mbere ngira none akakubaza mpereye kumaze kutwandikira yitwa Sindayiga ya Aristide avuga ati kwa dasaza ko twashize kwa gafoto kawe kuri Facebook kandi twamwumvise kuva kera kumbe wa mwuga ni nk'uwabari mu kazi nibo badasaza vuba akabazo ka mbere uwo mwuga umaze mu imyaka ingahe ga Florentine
umuga ndawumaze mu imyaka 20 muri uku kwezi nibaza yuko nkije imyaka 20 kuko ndibuka yuko inkuru ya mbere natanguriye ko gutanga mu itangaza makuru yari inkuru yerekeye ikibazo cha leta cyo mwaka wa gatandatu ndibuka neza itariki mugabo hari 1999 kikaba gikorwa rero muri uku kwezi kwa gatandatu urumva ko nkije imyaka 20
ego iyo nkuru wayitangariza kuri BBC wayitangariza mu gihugu cy'u Burundi cyane
sinayitangariza kuri BBC nayitangariza hagati mu gihugu cy'u Burundi mu karere k'intara zo hagati nkayitangariza kuri radio Bonesha FM ico gihe mbere yari titwa umwizero
hanyuma kuva uve mu mwizero kugera kumbure wanana kuri n'umwizero imaze guhinduka Bonesha haheze igihe kingana gute washitse gute ku rwego rw'itangazamakuru mpuzamakungu
n'urugendo novuga rutabaye rugufi kuko nahereye hasi nabitanguye nk'ibintu bije mu mutima bitumwe no gukunda ku gukora ibikorwa bitandukanye. Nari nsanzwe ndumwarimu, narigisha mu ishuri rikuru uryo mu ntara ya Gitega, nkabona fise umwanya ariko ibyo nkora nkabona ni biki. Ico gihe nari ngifise ingoga naho hari ariko baravuga yuko nasaza ibindi imisi hati yesinike. Nari mfise amasaha agera kuri 28 ku ndwi nigisha, nkabona umwanya usigaye simbona ikintu noshobora kuwukoramo. Ntangura kwiyumvira kugira ngo ndabe ikintu nokora gishobora kumfasha kumara uwo wundi mwanya wose. Nuko nagiye nisanga mu itangazamakuru, ariko nsubiye inyuma gatoya, n'ikintu nari mfise mu mutima wiwanje, kuko ndibuka mu buzi bwa mbere natanguye kuja kurondera harimo akazi k'itangazamakuru ngira umunyeshuri. Icabintuma nuko numva abandi babikora nkumva ndabikunda, nkumva kumviriza iradiyo bingwa neza, haba kumviriza ibiganiro bya saa sita mu karuhuko, umuziki, amakuru, nkumva n'ikintu nkunze nubwo ataricyo nari narakurikiranye mu ishuri. Nkumva nanjye icoma ayo mahirwe yo kubikora nubikunda. Nuko rero nabwiye nisanga mu itangazamakuru.
Hanyuma aho kuri BBC gahuza hoho mugongerezo hamaze igihe kingana gute?
BBC gahuza miryango ndayimazemo imyaka gera kuri 16 canke 17, kuko shishi gahuza miryango canke BBC Afrika igisata cy'Igifaransa narakoranye nabo ndabaha amakuru nkiri mu Burundi kuva mu 2001. Urumva ko imisi atari mike nta nyene.
Yego, irakwiye. None ga Florentine, uratubwiye ibyo mwizero cyo gihe mu 1999 yuko umupfasoni aja mu mwuga w'itangazamakuru, barawuhurumbira?
Kuwuhurumbira nta byumenya iyo utashobora kubona kumbure nk'abantu bashobora kuba bada gusaba ubuzingu ufise ibiharuro. Ariko icyo nabona ni uko mu itangazamakuru harimo abakenyezi n'abigeme, kuko harimo abagabo ariko bakaba bake. Kuko ndabyibuka nko muri Ibonesha mu 2000 nkija gukora kuri radiyo ubwaho, nisanze mu gisata cy'amakuru turi abantu babiri. Kandi narinze mva ngaho tutararenga abantu babiri muri 12 mu ndimi zose, Igifaransa, Ikirundi, Igiswahili. Icyo gihe nta Cyongereza twakora, twaraba abakenyezi babiri n'abagabo 10. Aho ni mu gisata cy'amakuru nashize mu ibiganiro. Utawumva rero yuko batari benshi, ariko kandi bariho. Abo twarabira kwa karorero kuri Radio Nationale, kuri televiziyo harimo abakenyezi ba Chantal Katama, ba Christine Ntahe. Urabizi yuko bari abapfaso n'ibakarorero kuri itangazamakuru neza.
Yego,
bariho ariko ntibari bafite
abigeme. Ntitubabona, uravye aho bigeze ubu, wovuga yuko abo bavuga ivyo bafisemo kuri cane?
Ibyo bavuga ni ukuri. Ibyo bavuga nibaza ko ari ukuri, kuko biragaragarira amaso. Nk'ibi biharuro watanze mu ntangamarara ku banyamakuru bamaze kwiyandikisha bashika 1,200, kubona abakenyezi n'abigeme batarenga nk'amajana 50 birigaragaza yuko ari bake. Abari mu nzego z'ubuyobozi bobo urabona yuko ari bake cyane, ntibashika n'ibice 15%. Hanyuma hariho no kugira uruhara, kugira ijambo, gufata ijambo mu itangazamakuru, naho nyine urabona yuko bataboneka Diane.
Yego,
ni bakeye. Rero ibi biharuro bigaragaza ukuri, uretse yuko urumva n'ibyo bakuye, hari n'ibyo bakuye muri istebu baba barakoze igendereza ryabo, bakabyegeranya, bakerekana uko ibintu bimeze.
Yego,
uretse n'ibyo rero no ku maso urabona yuko abakenyezi bataboneka co kimwe n'abagabo mu itangazamakuru, baba abanyamakuru ubwabo canke abarigiramo uruhara.
Yego, hanyuma ku bwawe ga Florentine, wibaye mu mwanya munini, uribaza yuko vyoba biva kuki bava ko barakumigwa barikumira canke?
Jewe nibaza yuko biva ku gihe tugezemo, naho ibintu vyatanguriye.
Yego,
uko isi ikomeza gutera imbere niko ibintu bigenda bihinduka. Abakenyezi n'abigeme nibaza yuko ntibatanguriye rimwe n'abantu b'abagabo kugira uruhara mu itangazamakuru haba ku byerekeye kuri kora canke guhabwa ijambo ariko buke ibintu bigenda bihinduka nico gituma jewe iki isobanuro ndayiha cane cane ibijanye n'ingena ibintu byagiye birahinduka uko byari bimeze kera uruhare umukenyezi yahabwa muri rusange n'iterambere mbega rwari uruhe ijambo yahabwa kuva kera mbega yarihabwa mu buryo bungana iki ubu uye aho ibintu bigeze ni ukuraba no kubifatira kuri kahise ubwo ruhare yatangiye kururonka ryari yagize amahirwe ryari yo kwiga kugira ngo ashike ku rugero rwo kugira uruhara muri iryo tangazamakuru nk'umunyamakuru canke gusobanukirwa ibyiyumviro bishobora kuba biriko biraca ku iradiyo canke kuri televiziyo kugira ngo agire ati reka nanje ndabigiremo uruhara nshikirize icyumviro c'iwanje naho jewe mfatira cane cane kugira ngo nsobanure ubudasa muri ibi biharuro
yego Florentine duhiriwe duhishije kuko ukorera iradiyo mpuzamakungu byumvikana ko mudakora mu Kirundi n'Ikinyarwanda gusa murafite n'izindi ndimi zitandukanye icongereza igifaransa eka n'izindi ndimi zikoreshwa handi muri Afurika tuvuze ku vy'imigenzo none ubundi abo mukorana muri ivyo bisata bindi bitandukanye niko bimeze uranatubwira ko no muri BBC wanyu gahuza abafasoni baharari benshi menga ndazi wewe hariho Ivete akora ni mu Rwanda abandi ho vyifashe gute muri ivyo bisata bindi twovuga ngo biri mu bisata vyatanguye kuja hejuru gusumba imbere no mu vyumviro vy'ababibumviriza canka babikorera
byate ico no kubwira nuko iki kibazo gisanye kibazo gisangiwe na benshi muri rusangi mwisi nivyo imico igenda itandukana uko ibihugu bitandukana imico nayo ikagira uruhara rwayo muri uko gukumira umukenyezi mu itangazamakuru cyangwa kumva yuko atovuga mu buryo bwisanzuye haba gutanga icyiyumviro ariko muri rusangi ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi no ngaha mu Bwongereza turi ugiye kuraba kahise kabo umukenyezi kugira ngo ashobore gushika ku rugero rwo kuronka ikibanza cyane cyane mu nzego zo hejuru mu itangazamakuru cy'ibintu bya kera ni intambara gushika n'uno munsi ikibandanye ndaguhaye akarorero no kuri BBC mu ndimi zitandukanye ubu tuvugana baracari muri iyo ntambara yo kugira ngo barabe yuko boduze ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bafise uruhara mu itangazamakuru baba abanyamakuru ubwabo cyane abahabwa ijambo kuri radiyo kuri televiziyo no mu bundi buryo bwose bukoreshwa mu gutangaza amakuru urumva rero yuko ari urugamba rukibandanye hariho intego bihaye mu mwaka uheze barangije bakibandanya n'uwo mugabo ibiharuro babiraze gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka bari bihaye intego yo gushika kuri 50% ku buringanire bwa 50% hagati y'abagabo n'abagore ku majwi aca kuri radiyo canke kuri televiziyo canke mu bundi buryo nyine amakuru atangwa amajwi y'abagabo n'ay'abagore baba abavuga amakuru canke abahabwa ijambo ariko ibyo biharuro n'ubu baracagerageza kubiduza ico gitigiri ca 50% ni kintu bakiko baragerageza kugira ngo barabe ko boshikira utubyumva yuko si ikibazo twisangije mu karere mu Burundi canke muri Aziya canke ni ikibazo cy'isi rusange niko nubivuga
yego kandi natwebwe Florentine ngaha anyi ku juge Amerika twarabigiyemo turanabazanya tuti mbere kuri ka bafasoni tutabumva turagerageza kubatumira mugabo twagera mu byo kuronka abaja muri ivyo biganiro ugasanga nk'amatelefone 10 turonse mu mezi atatu uzosanga hari n'igihe usanze mu mukobwa umwe canke umufasoni umwe wumva ko ari n'urugamba rukomeye
n'urugamba byane ikibazo ni ca kindi mbega abo bantu dutumira abafasoni n'abigeme barumva yuko bufata ijambo kumbure bavuga bati hasahanze n'ibyo bariko baravuga ntibinyerekeye canke sindabisobanukiwe wavuze yuko ibice 82% kuri ibi biharuro byagenderejwe mu Burundi by'imiryango bafise uburyo bwo kumviriza amakuru barafise radiyo cyangwa barafise televiziyo ariko wumvise yuko mu bafise hagati y'imyaka 15 kugira ngo na 19 niko bavuze.
Yego.
65% kwijana batagira uruhara mu itangaza.
69%.
Kandi hanwa bayabakumira urumva mu bamwe abatumye. Mwamu abatumye. Ikibazo rero aho gihagaze rewe n'ubundi mangaruka hahandi gusobanukirwa ico kiduga mbere kumva yuko ibyo bibarava kandi babigizemo uruhara bishobora kugira akamaro gusumba batarindira ko hari uwundi muntu arinda kubavugira ibyo bifuga bonyene gushikiriza nk'ibyiyumviro byabo no gukomeza gusubika gukebuke gushika umunsi badozyumva yuko nabo bibarava
urakoze cyane
gushika umunsi imbere ya uburezi n'ubumenyi baduba bafise ushobora kubafasha gusobanukirwa yuko ugo ruhara barufise kandi bashobora gutanga ibyiyumviro
turaza kubinoganza turabe uruhara rw'umwe umwe n'uyundi kugira ngo izo ntego uvuga ko ari nkamwe twobishika ko iki kibazo cova mu nzira ariko muri isanga ntituba tuyisangiye n'abatumire gusa tuba turi kumwe n'abandi bariko baratwumviriza barijya no kugira ngo dusangire ikiyagwambe duse ku murongo wa telefone ni Toma ikaze
amahoro neza
guhere Toma
ndirejombo
akabazo canke intererano kwa Florentine Kwizera
ubwo ubwa mbere ngo nagomba nkeze uwo murundi kazi turanze ibihe abaye muri iyo radio yarakoze ibintu bishimwa nk'umukenyezi ashoboye gere no vuga nti nagerageze azari arahugura cyangwa azaragerageza abarundi abakangurire kujya mu uwo mwuga kuko twakunze kubona uwo mwuga n'umwuga ugoye umwuga uhura n'ibibazo byinshi umuntu uhura ari mu mitego uhuragwa mu mitego ibi ukaza kubaza amakuru ugahura ntimubyumva kumwe ugahura agufasha ukundi afashe nk'uko umengo uri kumwe n'abamugwanya ugahura mbere hari n'abashika bagapfungwa bagahohoterwa no kwitwa bakicwa ibyo rero nakunze kubona abantu b'abadamu bacabona umenga ibyo bintu bo bitinye umenga ngo bizirukire ariko rero umwuga wose tegeza gukunda ama ikintu novuga nti ibintu bavuze yuko abana b'abakobwa muri leta mu nzego ari bice 30% rero novuga nti haracyarimo gukumirwa byiza bategeza kuba bangane kuko bose n'abantu kandi bose barashoboye ama nkavuga nti n'abantu bitwa abigeme barakwiye kuva mu bwoba bagakora ibikorwa byo kwinjira mu uwo mwuga bakawukunda mbere n'ubundi buzi bakabwinjiramo kuko urashobora kubona n'umuntu w'umukobwa deja ashobora kunyonga ikamyo none icyo badashoboye n'igiki rero nuvuga nti ubwoba nibwo bukwiye kubavamo bwa mbere ababereye imfura mu ako kazi nabo bakagerageza kuza barabakundisha uwo mwuga kugira nabo babone yuko ari umwuga nk'uwundi nibagume babona ngo naka yarumenyesha makuru yarapfundwe yarishwe yaragize ntengono nanjye nopfa batahure yuko umuntu urupfu urwapfa rwose nubwo Imana ibaramwandikiye nta kintu arenza ko ntari tugitanganya rubaho kujya nico
urakoze cyane gose Toma
navuga nti abantu barakwiye kumenya ko umwana w'umukobwa ashoboye no muri leta ngahamagara muri leta kumenya ko umwana w'umukobwa nawe nashoboye nibaza ko bagomba kuza baraha umwana w'umukobwa ku kiyiko ibice 20-30 bitatu nari ngahe nibabone yuko ashoboye ibyo ashoboye bayimuhe kandi n'abakobwa nabo nkabahamagarira kwiga bakanonoza bagakurikirana amashuri kugira nti bihege bitwaza amashuri murakoze
urakoze cyane gose Toma ngaho i Bujumbura ugira umunsi mwiza
ego namu murakoze
yego Florentine urumvise ivyumviro vya Toma sinzi kusicu bivuga kwa gemwe n'utubazo yaronanishije kuri wewe nka bamwe mu babaye ifura muri uyo mwuga na cane cane kwitangaza makuru muza makungu
ego Toma nico yahereye ko yavuze ati ikaba nuko yokangurira abandi barundi kazi kuja mu mwuga kubakangurira kuja muri uwo mwuga nibaza yuko ari gutanga akarorero keza uruhara rw'iwanje uruhara rw'iwawe Diane ni ukwereka barumuna bacu n'abana bacu yuko bishoboka birashoboka kuba umunyamakuru mwiza kandi uri umukenyezi
yego
ubunyamakuru z'umwuga z'umwihariko w'abantu b'abagabo nimba ndawumazemo imyaka 20 si ukuvuga yuko atanitego yahabaye si ukuvuga yuko atawapfunzwe mbona kandi saba kenyezi gusa boba barabangamiwe n'abantu babagabo barabangamiwe ibihe urundi bwaciyemo nibihe bitandukanye kandi bimwe bimwe bitari byoroshye ariko nkuko yabivuze yavuze neza ati igikuru ni kubarindisha bakamenya kwikura mu bwoba bakamenya yuko umwuga wose utegerezwa gukunda kandi burya nta mwuga utagira mu intambamyi zawo umugore ari we wose ufise intambamyi zawe ushobora kujya kuriva ukijemo ushobora kujya kuba umusirikare hanyuma hakaduka urugamba ukarugwako ibiharuro biba ari bito mugabo ibintu nka bene ibyo birashika ico rero si ico co buryo umuntu gukora ico yifuza kandi akunda akaraba gusa uruhande rw'ingorane kugira ngo wumve yuko kugira ngo ugire uwo mutima wo kugira ngo itangazamakuru nimba urikunda biba byiza birimo hanyuma aba ari byo ushingira ko kugira ngo ushobore guhambya abandi kandi birahari kandi ni byinshi yabivuze neza cyane ati abantu bakwiye kumenya yuko umwana w'umukobwa nawe ashoboye ibyo ni byo ati nta kuba bigira gatoya bice 30% biracarimo ikumira ariko nibaza ngaha ko dukwiye kubitegera neza uhamagarirwa kuja mu nzego z'ubuyobozi kuja muri politike kuja mu ikindi icyo ari cyo cyose gishobora gutuma umukenyezi atera imbere iyo bavuze bati dushaka ibitigiri n'imiburiburi ibice 30 mu nama nshingamateka mu nama mu nzego zifata ibyemezo
yego
si ukuvuga yuko baba bashaka ibice 30 bikagarukiraho ni ukugira ibyiza twakoma twibuka rya jambo ngo n'imiburiburi ntuhavuga ngo ibice 30 byarakwiye sinogerageza
ngo reka
tugende nimba buri buri ibice 30 urumva bishitse ku 50 nta
kibazo hanyuma ga Florentine kuri aka kantu avuze ngo kubwoba nko muri kahise ku Burundi canke mu biyaga bindi mu bindi bihugu byo mu karere twaragiye tumva amenyesha makuru bapfungwa hari basa nuva kuki hari baburugurika hari nabandi bapfunze bakiramvu nabandi ubwo ako kantu koko ko kubona yuko batari bake bigeze kuzira umwuga wabo ntigashobora gukumira umfaso navuga ati je ndacafisa bondera reka ndere aba anye mbe ndajya bikihama ibindi mbe ndabireka
rega Diane ibyo biri hose biri hose si ukuvuga yuko ari ikibazo umwihariko w'Uburundi kandi nk'uko yabivuze nibyo tuma abantu bagira ubwoba ngo bace bavuga bati umwuga si uwanje kubera ko hari umuntu yapfunzwe mbega nupfungwa nonsa je byogenda gute nuja mu mwuga w'itangazamakuru utegekanya kujya upfungwa umunsi uri zina ibintu bishobora kugenda neza ibihe bishobora kuvaho hakaga ibindi bihe byiza nimba ari mu bihe demokarasi ibangamiwe nimba ari mu bihe umutekano ubangamiwe hariho ibindi bihe bizoza byiza kandi muri abo banyamakuru nimba ari 200 umwe agize ikibazo cyangwa 2 cyangwa 3 none umwuga wutuhebwa gadiyate oya akagumye baguma ko niko tuvuga mu Kirundi ibyo ari byo byose nkumva umutima wawe ubishaka kandi ubikunda uragenda ukagerageza muri ibyo bihe nyine bitoroshe ariko wibe yuko ejo imbere hashobora kuba hehe ugakora umwuga wawe mu bwisanzure kandi naho ubwo bwisanzure butaba buhari sico gihe cyo guhesha ahubwo n'icyo gihe cyo gushishikara kuko itangazamakuru niho riba rikeneye
na cyane cyane ko ariho abafata mwebwe abamenyesha amakuru bafata nka bamwe mu bashobora gutuma ibyo bihe bihinduka biciye mu biganiro byanyu bitandukanye yego nuko ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mwumva ibyo turiko turagaruka ko ni itangazamakuru ku bapfasoni abigeme haba mu bakora umwuga canke mu batanga intererano mu biganiro bitandukanye muko muvyo Thomas yavuze Florentine hariho nakandi kantu yavuze kibice 30%. Wavuze ati ntawo jangango avuge ngo bibe 30 bigarukire ngaha ati ni miburiburi. Leta iyo yubwo hari uruhara yogira muri uko guhumiriza bigeme muri uko gufata abana bibigeme kugira ngo bijukire uwo mugo kumenyesha makuru n'abafasoni.
Ndibaza yuko uruhara rwa leta rurakenewe kandi cyane. Urabona ibiharuro uko wabigaragaje mu ntangamarara biracari kure. Kandi tukaba tuzi yuko ibiharuro uko bimeze ku isi cyangwa iyo baravye iyo bagize rusansuma rw'ibihugu usanga abanyagihugu muri rusange abahungu n'abakobwa bagabangana ibice 50% kuri 50%. Uko guserukirwa kwari gukwiye kwigaragaza no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Igisata cy'itangazamakuru ni igisata gikomeye mu bisata by'ubuzima bw'igihugu kuko ni nk'ikiraro kiri hagati y'abafata ingingo abafata ibyemezo n'abo bishikira abanyagihugu muri rusange. Kuko niho abo banyagihugu bashisha ibyifuzo byabo, niho bacisha ibyumviro byabo, abatware niho batisha ibyifuzo byabo. Itangazamakuru rero riremye rikaba riserukiwe rikaba ricamo ibyiyumviro biserukira abakenyezi n'abagabo muri rusange iterambere riba ryabuze. Ntawuheza ngo asange yakumiriwe cyangwa yasigaye inyuma kubera kumbure ibyo akeneye bitumvishwe cyangwa bititayeho bititaweho. Rero nk'abantu b'abakenyezi leta igerageje kugira gukoresha uburyo bushoboka bakasirikirwa ibyiyumviro byabo bikavugwa ku maradiyo kuri televiziyo bikavugwa mu itangazamakuru kandi bikavugana n'abagabo n'abagore kuko kugira ngo icyiyumviro ciwanje numve yuko gishobora gushirwa mu ngiro sinkeneye yuko undi muntu arinda kuja kubimvugira bishobotse nkativugira ndagishikiriza uko ndatumva hanyuma ukanyugwa niba hakenewe amarobine abakenyezi bamara amasaha 3 baja kurondera amazi ku mugezi uwo muntu ataja kurondera amazi ku mugezi mbega n'icyo haba yibuka gushikiriza ubwa mbere tubiranije n'uba yirirwa kuvoma. Urumva rero nimba ushaka gufata ingingo zinyerekeye utashizemo urumva yuko ari kumira ariko niwashiramo ingingo zinyerekeye uzozifata wumvise icyifuzo cy'iwanje uko ndazivuga hanyuma ibintu bigende neza. Leta rero ishoboye guhimiriza abantu bakajya mu itangazamakuru abakenyezi bagaserukirwa abagabo bagaserukirwa iterambere rishobora kunyaruka gusumba uko byari bimeze muri kino gihe kandi nibaza yuko biriko biraca.
Yego twese na Idrissa ku yundi murongo wa telefone. Idrissa, ikaze nawe. Idrissa, uratwumva? Idrissa, turi kumwe ku murongo wa telefone. Idrissa, ndumva tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone ngira ngo hariho akabazo kuko hariho n'abandi tuko turagerageza gutura mbwa amatelefone yabo akatunanira turakomeza tubarondera nta kibazo nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Florentine, tugiye naho mu byerekeye abo bake n'ahatari bake kuko naho twavuze ngo ni bake biraruta twashika muri izo nganda zitandukanye haba mu Burundi haba hehe ibivugirwa muri izo nganda zitandukanye ibikorwa bihabwa abamenyesha makuru biba biri ku rugero bituma ko umwe wese aduga muri uwo mwuga yumva umenga arufisemo uruhara canke hariho ico twita mu rurimi rw'Igifaransa masuje izo nkuru zimwe babona umenga izi ni zikorwa n'abagabo ko ziranagoye iby'umutekano n'ibiki ugasanga zimwe zoroheje nabo zigiye mu bafasoni n'abakobwa vyakunze kuvuga cane mu manama atari make ndavyibuka nkiri muri uwo mwuga mu gihugu c'u Burundi.
Uko biri ikibazo nkuko twatanguye tubivuga ni ikibazo gifatira kuri kahise. Kahise kakumiriye umukenyezi, kahise katumye umukenyezi yinjira buhoro 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 mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'ibihugu atari ku rugero rumwe n'abantu b'abagabo. Ibyo rero ntibubwire ngo ni ibintu bigarukira ku kubiboneka hanze gusa no muri izo nganda wari kuravuga naho ako kantu kuko umukenyezi yakumiriwe gakomeza kugaragara ibintu niko biri n'ikimenyamenya ni ukubona mu nzego z'ubuyobozi bw'ibigo by'itangazamakuru n'ubu abakenyezi urabye musanze aracari bake none ninde afata ingingo ninde yumviriza uwo mukenyezi w'umunyamakuru ninde aha agaciro icyiyumviro ciwe bigenda gute kugira ngo ico ciyumviro ciwe gihabwe agaciro canke niyagishikiriza ninde aza kuja niwashikiriza inkuru nimba ari nkuru ya politiki ico ciyumviro nivu gishikirije ninde aza kugenwa kuja kuyikora baza kukugenera iki wewe ibyo bintu uko bigenda bigaragara rero haracarimo ako kantu kikumira nimba ari ibiganiro bikomakomeye bya politiki cyangwa biraba umutekano simvuze yuko ari bose ariko hariho bamwe bamwe bacyumvira yuko ibyo atari nkuru yo gushinga umukenyezi ngo ugenda utegura icyo kiganiro gikomeye nk'uko ariko nimba ari ikiganiro kiterekeye imibano ari ikiganiro kiterekeye ubuzima bwiza kumva yuko byoroshe kubwira Diane bati genda ugitunganye ugikore wowe nk'umukenyezi turazi yuko biza kugenda neza ako kantu karacahari ariko ntibisobanura yuko abakenyezi komakomeye bashobora kwigiramo uruhara kandi bakabikora neza
none ubwo hari uwo kwibaza ati uko kutaronka abo bakenyezi bandi baza mu biganiro byacu bitandukanye bakobwa baza mu biganiro byacu bitandukanye vyari na vani no kwitunganywa y'ivyo biganiro biva hejuru bikazushikira wa munyagihugu akumva yuko kuko ivya politike biranavugwa n'abagabo gusumba bakenyezi nko mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda akumva ryaje ry'umugabo n'iryo ryama kuri politike na akumva umenga ntibimuraba
nico rero henshi baraba bakavuga yuko gikwiye guhinduka wavuze uti natwebwe muri VOA twaragize uruhara muri 50-50 challenge kuraba yuko amajwi agara asohoka kuri radio nimba ari abanyamakuru canke aho twahaye ijambo twagerageza kuraba ko hari uburinganire hagati y'abagabo n'abagore no kugira ngo ico cimviro kamaze gutsinda taracamaze gufata ikibanza mu mitwe y'abantu baba bagabo baba bagore gihinduke kuko nimba ari n'umugore abigira atabizi nimba mwanditse muti murahawe ijambo muri email 50 ukabona izidashika 10 nizo z'abagore gusa ugira ngo hari uwagiye ngo amuvuze ngo we ntiwandike nimba ari umugore ujya ni bintu biba biri mu mutwe wiwe bimeze uko byamaze gufata ikibanza byamaze gutsindatara kuko yibaza ati ibyo ntibinandaba ni itangazamakuru ni politiki n'umupira ntibindaba jewe ugasanga rero ubwo ruhara ntarugize cyane kubera rya shusho rya wa munyamakuru w'umugabo mu ikositime na karavate ariko aravuga ibya mutekano ariko aravuga ibya politiki niyumva yuko arimo bimuraba bimwerekeza ariko buke buke jewe nibaza yuko bigenda bihinduka kuko uko byari bimeze mu myaka 50 siko bimeze kandi urumva yuko harimo n'utwigoro two kugira ngo binyaruke guhinduka kugira ngo binyaruke guhinduka kuko isi yaramaze gutahura yuko ntihashoboka iterambere na gatoya mu gihe umukenyezi
atarimo
asigaye inyuma kuko itangazamakuru rivuga kuki ibyo uwo mukenyezi aba agiye kuvuga nimba ari umunyamakuru ntaba agiye kubivuga kugira ngo biteze imbere umukenyezi gusa cyangwa ibintu uruhara rw'umukenyezi gusa bihindura sosiyete muri rusange kubera uruhara rw'umukenyezi wenyine ubwiwe muri sosiyete bihindura sosiyete muri rusange umukenyezi niyagira ijambo nk'umwe mu banywanyi ba radiyo akunze akagira ibyo anovuga ngo amatiko yo kumviriza ibica kuri radio akumviriza ibiri mu biganiro bikamwigisha bikamuha inyigisho shasha akazigatuma yiteza imbere ni sosiyete izo iteye imbere muri rusange
nuko rero turase Louis Michel ku murongo wa telefone Louis Michel ikaze twaramutse kandi turaza kwirirwa amatelefone yanyu niyo yasa nkaho ariko aratugura ariko turumva muhinga bw'ijuma bikorera kemuka bukebuke
ndumva nta nubwo ndimo kumva neza ariko ndagira ngo mbaze umutumirwa usanga abantu b'abanyamakuru batotezwa ndetse bakanicwa rwo byatangira ibare kumva abanyamakuru barafunzwe kumva abandi barishe kumva byagenze ariko yewe mbona iyo atari yo mpamvu none se abagabo bo kubona bakajya mu itangazamakuru abagabo ntabwo bakunda umurimo wawo mbese ari n'urugero watanze nk'ubu ngubu mu biganiro byinshi ku ijwi rya Amerika urugero ngiye nkunda kurikurikirana uje kuza kumva ko muze kuza kwabaye n'umutegarugori cyangwa umwari n'umwe ubahamagaye none se naho ahangaha urabona umuntu ahamagaye hano mu kiganiro akavuga hari ikibazo kiba gihari hagomba kuba hari impamvu ibitera ituma bitinya ariko ntabwo twega twavuga ngo ni impamvu n'iri ahubwo hari wenda ariko kamere yabiteye wenda umudamu cyangwa umwigeme akavuga ati reka da ntabwo nashobora gufata mikoro ngo nyari yanjye mu bantu ngende ngira icyo mbabaza cyangwa ntabwo mbere mu bungu wa mbere ahangaha hari umudamu nawe mikoro ndanamubwira nti ubati iki kibazo uvuye kubyo ati reka reka da ati hatagira umuntu unyiyumvira akumvise se ikibazo kiri hehe hagomba kuba hari impamvu ituma bitinya ariko ndagira ngo ahubwo aducukumbire atubwire impamvu wenda imwe ituma bitinya kandi kabazo ka kabiri namubaza mbega iyo yageze yiga ibintu byitwa itangazamakuru urakoze cyane wa mutumirwa
urakoze cyane Louis Michel ngaho mu gihugu cy'u Rwanda yego
urakoze cyane
Florentine numvise akabazo ka Louis Michel
ego Louis Michel yavuze ati hategerezwa kuba hariho ikintu gituma abakenyezi n'abigeme bitinya cyangwa harimo kamere gucukumbura rero njyewe ndabikora mu bushobozi bw'iwanje kubyo niyumvira ndabiye n'uko nakuze n'uko ndi sosiyete imibano uko imeze mu Burundi nibaza ko bidatandukanye no mu Rwanda ahubwo nimba harimo uko kwitinya twari dukwiye kwibaza ngo mbega uko kwitinya ni kuki kuri ku mwana w'umukobwa kutari ku muhungu kubera iki abantu b'abagabo ariko barafata amatelefone bagahamagara ariko umukenyezi ntahamagare uku kwitinya kwaherehe kwatanguye ryari dusubira amaso inyuma rero akaba ashobora kwibuka ingene biba bimeze abana bakiri batoyi mu mashuri y'intango muri primaire abahungu n'abakobwa aka kantu ko kwitinya ko kwikumira harakaba kagaragara hakaba kagaragara
bose baba bari bamwe bakina
ibyabo mu ishure ntibiba bingana
yego
no muri segonderi biba bingana baduga muri kaminuza batangura kubona abakobwa babaye bakeye baba baroye bwa bushobozi bari bafise muri primaire bwagiye ndewe ndibuka nizere yuko biba byarahindutse muri kino gihe ariko ndibuka kuva ntangura umwaka wa mbere bakora urutonde rw'abanyeshuri kujya babahamagara mu gatondo mwinjira nimba witwa Diane Nini Nahazwe hakaba hariho umuhungu yitwa Nini Nahazwe Simo yahamagaragwa mbere yawe yashobora kuba ari nimero 14 wowe uri 32 kubera iki hatangura guhamagwa ngo abahungu
hagasubira abakobwa
kandi mwibuke yuko muri hageze gukora ikibazo cya leta kijya muri mashuri yisumbuye intonde matrikire zatangwa zaba zifatiye kuri izo ntonde zo mu ishuri ni ukuvuga nimba mwangagije amanota na Nini Nahazwe Simo matrikire yiwe iramufasha kurengana imbere yawe nimba bakeneye ibihumbi bibiri muri ekore segonderi ni ukuvuga mwanganije amanota wowe wasigaye kubera nimero yawe iri inyuma
kandi kubera umwana w'umukobwa
ikumira ritanguriye ngaho none uzoreka kwitinya gute uzoreka kumva yuko utangana na wa wundi gute aho simvuze muri bya bindi byo muhira byo kuvuga bati wewe ja kuvoma nawe ja kukina umupira nizere yuko ibyo ariko dusa n'ababikira bukebuke bisa n'ibyaheze ubu ababyeyi bazimwe n'abagaburi ibikorwa by'abana urumva rero uko kwitinya si icaha abakenyezi n'abigeme bakora kiberekeye umuntu yashobora kuvuga ati ibyo birabasha ijambo bararihabwa ntibarifate ni ibintu bifatira kuri kahise kandi byashingirije muri sosiyete
bizofata kanya rero kugira ngo bive mu mitwe
bishobore kuvamo bisaba akigoro ari nako kaka kari ko karakugwa wumva ibigo by'itangazamakuru bikomeza kuvuga biti turifuza abanyamakuru b'abakenyezi turifuza yuko ibitigiri by'amajwi byongana hagati y'abagabo n'abagore baba abanyamakuru bwabo cyangwa abo duha ijambo gukomeza kubivuga rero kuri twebwe bituma abantu bumva bati erega bwa bundi birashoboka kuko ndimije kuri ako karuriro nyine na guhaye nimba Diane nini hadwari nimero 32 mu ishuri nini nahadwe simo akaba ari 11 hageze gukora ikibazo hakagera gutora amabite gutanga amanota urashobora kuwa kabiri kuko baguhamagara ubwanyuma ntibyatuma utegerezwa kuza inyuma yiwe ariko kubera ukuntu sosiyete yubatse uko wakomeza gutera imbere ku ishuri kabona abakobwa amashuri magufi nibyo babwira bati iga ni ngo ugahamurondera umugabo ibindi nabyo yahedeje w'umuenjeniyeri ubu n'amashuri yawe hari ikindi kuzi gusoma no kwandika ibyo rero tubibamo ariko tutabizi hanyuma bikagira n'ingaruka ku buzima bwacu bwa minsi yose tutabizi tutabizi biri inyuma muri ka gace k'inyuma mu mutwe bita sibikonje ugasanga ari byugenda iyo telefone ntiyifate ngo uhamagare kandi ikibazo kiriko kiravugwa
ugasanga n'ibibazo by'abagore bikivugwa ko n'abagabo yego ndibuka yuko nko mu Burundi hariho n'abatubwiye ati muri shinga mwicaye muri izo nzu z'itangazamakuru abandi bariko baragira kubaka ubwo mugenda hanze mu biganiro muki umwanya uri kura kujana ukumumenga hariho ico babona ko gitegereza kuza imbere y'umwuga wawe
hanyuma yabajije ati none yarigeze yiga itangazamakuru itangazamakuru rewe nagigiye mu itangazamakuru ikintu yo gikunda uragikora bizine na nagiye ngo nicare mu ishuri nige ariko kubera ko nagize ayo mahirwe yo kuja mu itangazamakuru by'ukuri narize kandi narize bikwiye
ntihagire rero
uragiye kugira amahirwe bakaguhugura ukaronka ibyigwa byuzuye bituma ushobora gukora umwuga wawe neza ariko urumva ibyo nabe ari uko nabanje kujya mu itangazamakuru
ni nawo mugambo avuga ngo wiga iminsi yose buri gihe Florentine numva rero urana tubashaka kujya muri uno mwuga ko aravuga ko atana amashuri y'itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi ahari urabahumirije ko iyo wabigiyemo ushobora kukora neza utafise niyo mpamyabushobozi
impamyabushobozi nimba ata shure rya journalisme rihari ntibisigura yuko bidashoboka yuko ujya mu mwuga w'itangazamakuru kuko nibagukunda bakakubona yuko ufise ubwo bushobozi bazoshora umutahe wabo muri ubwo bushobozi bwawe bazoshyiramo umutahe wabo muri ubwo bushobozi bw'iwawe bakwigishe bakubumenyi bukwiye bushobora gutuma ubukora neza hari amaseminere hari ibintu byinshi byane urabizi yuko iyo umaze kwerekana yuko hari icyo ushoboye itangazamakuru rirarira
cyane
barakwigisha bakamenya yuko ufise ibyangombwa byose kugira ngo ushobore kurikora neza
urakoze cyane gose Florentine kwizera turi ko tuvugana uri aho mu Bwongereza London ukabukorera iradiyo y'Abongereza BBC ni ku ruhare rwa Fason mu mwuga w'itangazamakuru Bireme nawe turi kumwe Bireme uratwumva Yego uherehe Bireme
Mwiriwe ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda
Yego akabazo canke interano kwa Florentine kwizera
n'abasa ku bafasha ni no kubigeme batwiretse ko bashoboye kandi ko hari imirimo bakora y'abasaza babo bakora ariko ikintu kigaragara ni cya kintu cyo kwitinya akumva ko nta mugande mu mfasoni ngo ntawambona ndi hejuru ku nzu ndimo kubaka kugikwa ngo nazaba ako kantu kakitinya ahubwo nje numva ko niba ari ubukangurambaga bakorerwa cyangwa se ubuvugizi bakaba batinyuka imirimo kiyo kuko
Agatelefone kabireme turumva tudashoboye kumwumva neza metode wewe twumve ko twumvikana cyose kibazo cy'ama telefone muratwihanganira ncutse bakunze bacu metode kaza
murakoze cyane ndabumva
uherereye gameto
mperereye igitega mu Burundi
akabazo cankirira no kwa Florentine Kwizera
donc sinzi ko mwogera mu ncama kuko byo mwari ko muraganira ko kuko kiganze sinacumbi
Florentine uratwihanganira urazi ibibazo BBC na VOA turimo mu gihugu cyo Burundi nta FM dufisa haba dukunda akagoma avuga ati ndavuga naho ntazi byo muri ko muravuga twagutumiriye Florentine Kwizera wo muri BBC gahuza kugira ngo ashobore kutubwira uruhara rw'itangaza makuru ku bapfaso na bigeme mu gihe ibitigiri by'abakuru no mwuga bapfaso na bigeme biri hasi cyane ndetse n'abatanga intererano babapfaso n'abakobwa muri buno mwuga ugasanga ibitigiri biri hasi cyane gose
okay niyo sije mwari ko ndayumvise numva no mu bisanzwe jewe nka jewe ku rande rwanje numva no tanga intererano no tumirira cyane abakobwa n'abafasoni kwitinyuka bakagira nabo ijambo kuko mu bintu by'itangazamakuru vema abakobwa si kirenga canke abakenyezi si kirenga ariko ni ibintu usanga bashoboye vema ugasanga bere no kubabera birababera rero no tumirira nka Florentine Kwizera amaze kuba yarageze ahashitse yogira icyakoze kugira ngo abandi bakenyezi canke abakobwa bagenziwe babone inzira yaciyemo canke babere kinzira bo camwe kugira nabo bashobore kugira aho bishikanye mu uwo mwuga w'itangazamakuru ego vema navyo byofasha cyane kuko abakobwa n'abakenyezi usanga bashoboye ariko ingorane bafise baritinya
urakoze cyane metode ico cyumviro umushikirije yari anacishuye ko tugitangura so nyine uyimubwiye bari bamusavye ati nukuzamura basuguma mukabafasha yacishuye ko wakoze cyane gose ego Florentine tugitangura watubwiye ati hariho ibintu jewe mbona tutabishitse ko bizogorana wavuze ikintu cy'ambere gusobanukirwa kumva ko umuntu bimuraba aho hantu none tuzohashika gute abakobwa
uko tuzohashika nuko uruhara rw'umwe wese arukora yiyumvira yuko gurimiriza umukenyezi kugira uruhara mu buzima bw'igihugu harimo no kubicisha mu itangazamakuru atazo babikoze kubera riba kwe agiriye umukenyezi ariko kubaka societe niko kubaka ibihugu niko kugira iterambere hariho umuntu yigeze gutanga akarorero ati 30% nabyo nyene ntibikwiye ati ni kumira murindi hariho abahora bavuga bishimira ngo abakenyezi none nibatware n'ibyo byabakwiye n'ibyo 30% biramaze ukamenga ntibyabo batwaye ni na kantu ka ko kubagirira ibakwe ikigongwe kugira ngo baronke nabo uruhande rwabo bukwigurirwa ariko nkuko nabivuze n'ubu ndabisubiramo ico baba bakorewe abo bakenyezi mu guhabwa ijambo mu guhabwa urwo ruhara si kugira ngo abari bo baja kuronka ibyitaro ni ukugira ngo bigire ingaruka nziza kuri sosiyete kuko kubaka utubakiye ku mukenyezi ni nk'ukubakira ku musenyi jewe niko ndabyumva mu mutima iwande kandi niko ndabivuga umukenyezi yize amenya yuko umwana we wageze kuja ku rucanco uko yasomye itariki kumubuza kuja mu ishuri ni kuvuga yuko bizogira ingaruka kuri urwo rubyaro rwiwe bizogira ingaruka ku iterambere ry'igihugu bizogira ingaruka kuri sosiyete muri rusange guhimiriza abakenyezi rero mu kubamenyesha yuko bakwiye kugira uruhara mu itangazamakuru ni byiza kandi bizogira ingaruka nziza no ku bantu b'abagabo. Urabona yuko bariko barabika abafisi iterambere batujimbire muri byose. None nzitwa ko turavuga kuri BBC ya 50-50 challenge guhamagara abakenyezi muze mu itangazamakuru nk'abanyamakuru ni muhijambo abakenyezi bumvikane mu itangazamakuru ugira ngo babigira kubera akagongo cyangwa urukundo bafitiye abakenyezi kuruta abagabo barazi yuko ari iryo terambere kandi bari kuba barabikora kandi ku muvuduko nk'ubu uye muri BBC ndamaze kubona yuko kuva batanguye kwiha iyo ntego ya 50-50 challenge hariho icyo no kwita ko bagiye bipima ko barazi ngene ibyo biharuro biri ko biraduga kugeza mu kwezi kwa kane ku mwaka. Urabona yuko ibyo biharuro byaduze cyane kubera uko umunsi uheze inyuma y'ikiganiro bagenda bagafata umwanya bakisuzuma umunsi twahaye ijambo abakenyezi bangahe bimeze gute ugasanga ibiharuro byatangiye kuduga batarabikora ko bitangana uko ni ukuvuga rero nibibandanije umwe wese akabigira uruhara rwiwe ibintu birashobora
guhinduka yego
mu buyobozi ujejwe igisata cy'amakuru director of news mu mukenyezi
muri BBC
ikomeye cyane abanyamakuru bari hirya no hino ku mugabane wa Afurika aba bantu babona kuri televiziyo harimo abakenyezi kandi babishoboye ni ukuvuga rero birashoboka itangazamakuru si umwuga w'abagabo nta muntu n'umwe yari tubwiye ko ari umwuga w'abagabo si umwuga abakenyezi badashobora kuko si ibyo abawugiyemo biraboneka yuko bawukora kandi bakawukora neza nta kintu na kimwe gikwiye gutuma umuntu yumva yuko ari ibintu byo gutinya haba
namba. Urakoze cyane rwose Florentine Kwizera. Jean Dong uratwihanganira wategeka umurongo wa telefone ikaze
nta kibazo numvise amanete akayananiranye ndabaramukije
twakuramukije natwe urakoze cyane nakabazo canke n'intererano
mbere na mbere amazina yanjye nitwa Jean Rong merereye i Kigali ndera ahantu bita ku mukuru reka mbanze ndamutse mutumire mbere na mbere wena ndamushimiye ku gihe amaze akora itangazamakuru ndumva ari igihe kinini cyane noneho wenda nk'ikibazo na nka dutatu namwibariza ariko nk'interano nabanza gutanga ndabona cyane cyane abigenewe babanza kwitinya rimwe na rimwe mu mirimo myinshi igiye itandukanye n'ubu ngubu wenda nkange icyo navuga mu ishuri naciyemo ry'ubwubatsi abakobwa benshi twiganaga ugasanga wenda muri teori arabyumva cyane ariko mwagera muri pratike ugasanga nta kintu azi ukatekereza ukibaza ati se wenda ibyo bintu arimo kwiga ko mbona ibintu bya pratike arimo kwitinyatinya ukavuga ati nagera nko kuri tere azaba azahakora iki none njyewe wenda utubazo namubaza ntabwo nakibanda kubigeme cyane ubwo wenda nakibanda ku bintu bijyanye n'itangazamakuru icyo namubaza se wenda yabona itangazamakuru mpuzamahanga se n'itangazamakuru rya hano mu karere k'iwacu k'ibiyaga bigari yaba yashyize ku inganya gatsiro se cyangwa nkigereranya yabona bingana gute yabona bihuriye he ikindi kibazo namubaza ati se wenda nk'aya maradiyo mpuzamahanga bakorera hano mu karere kacu k'ibiyaga bigari yakunda gufungwa rimwe na rimwe ese inkuru batangaza zaba zitandukira kuri ibi bihugu byacu cyangwa se ntabwo zitandukira cyangwa wenda biterwa n'imirongo cyangwa se wenda n'uko ibigo by'itangazamakuru muri ibihugu byacu wenda biba bigenderaho none ikindi namubaza yagira inama ababyeyi iki ko tubona ko abana bamwe na bamwe bafite impano nk'izo ngizo ariko wenda ugasanga ababyeyi barabakumiriye bitewe n'uko wenda bavuga ati nujya muri iki ntuzagishobora kandi ugasanga wenda nk'umwigeme agifitemo impano ariko akamubwira ati ntuzabibasha tuzakora iki n'iki ngiki.
Urakoze Jean Long ngaho mu Rwanda ubwira umunsi mwiza
nawe urakoze uwiteka kwiteho.
Florentine utubazo twa Jean Long
egome aravuze utubazo dushika kuri dutatu yagarutse ku kintu cyo kwitinya Diane twakivuze umwanya utari muto kwitinya ntaco bimaze kandi umuntu atagerageje ikintu ntashobora kumenya yuko agishobora canke atagishobora
yego
gukomeza rero gusunika guhimiriza abakenyezi n'abigeme bakumva yuko uruhara rwabo mu itangazamakuru ari ntangere hanyuma yavuze ati uwogereranya gute itangazamakuru ryo mu karere n'itangazamakuru mpuzamakungu ibigo by'itangazamakuru mpuzamakungu nibaza yuko harimo ubudasa budafatiye kuko hari ababishoboye n'abatabishoboye ico siko siko kimeze ahubwo hariho ubudasa bufatiye no ku buryo iryo tangazamakuru riba rifise uburyo niko mvuga uburyo bw'amafaranga uburyo bw'ubushobozi uburyo bw'ibikoresho n'ahandi mu karere hari abantu bakora itangazamakuru ryiza cyane
cyane rwose
hanyuma yagarutse ku kibazo cyo gupfungwa kw'abanyamakuru ati mbega ni kubera iki bishika mu bihugu hano nuko baba bakoze umugabo wabo uko yabuze amaradiyo
mirongo ngo y'amaradiyo yugarwa na cyane cyane mpuzamakungu
baba bakoze umugabo wabo kuko ariko baba bakoze amakosa cyane byose genda bishyira muri kibazo cy'ibihe aho bigeze uko ibintu biri ko biragenda twibuke yuko hari higihe wasanga nko muri gihugu hari radio imwe yonyene rudendi bugari kijana ubu ayo maradio arapfungwa ariko bashariho nimiburiburi ariho ku kibazo cy'ababyeyi nabo bakumira abana babo mu kubumvisha yuko hari imyuga badashobora itangazamakuru atari rwabo sibyo umwana menya icyo akunda kuko niyagishyira ku mutima azogikora kandi azogikora neza rewe ndabye akarorero k'umuyobozi wacu w'igisata cy'amakuru Frank Anshop ni umukenyezi atwara ibisata by'amakuru muri BBC ku isi yose none ko abishobora kandi ari umukenyezi
nico kimwe no ngaha ku ijwi ry'Amerika nawe n'umufasoni yitwa Amanda Bennett ni wa turongoye
urumva rero abakenyezi barashoboye umubyeyi ntiyobwira umwana ngo niwaja muri ibi ntuzo bishobora naba gusa ko abikunda ubushobozi buva indani mu mutima ibindi nabyo bikaza byongera biza ari ibikoresho ubumenyi guhabwa uburyo bizari
byo kwifashisha ariko umushobozi uva muri wewe. Urakoze cyane gose Florentine Kwizera ukorera iradio y'Abongereza BBC ifise icicaro ngaho mu Bwongereza i Londres tusa nk'abari ko barasozera kino kiganiro cyacu akajambo kanyuma wotekerera baba bamenyesha makuru bagenzi bawe baba ababyeyi baba bo mu ntwaro eka bose kugira ngo itangaza makuru by'ukuri umufasoni abonekemo haba mu gutangaza makuru haba mu kuyumviriza haba mu kugira icaterere kugira ngo amakuru dushikiriza abakunzi bacu abashikira sakanuvera
ico no vuga niki abakenyezi nabigeme itangazamakuru rirabakeneye uruhara rwanyu ingombwa haba kugindiramo nk'umwuga haba gufata ijambo kuko nibyo bizokubaka iterambere si kuvuga yuko ari ugupfa kunganisha ibitsina ngo abantu aboneke abagabo n'abagore ariko umukenyezi niwe nkingi y'iterambere itangazamakuru rifite uruhara runiniya cyane muri iryo terambere rero umukenyezi niyagira uruhara mu itangazamakuru azoba afashe umuyoboro ugana ku iterambere ushobora gufasha n'umwana we w'umuhungu n'umwana we w'umukobwa n'umugabo wiwe n'ahabaye mu kibano na kominote muri rusange turabakeneye rero
yego urakoze cyane gose Florentine Kwizera kuri kano kanya mwahaye ijwi ry'Amerika muri isanga ejo nitwongera gusubira ku gukenera ku bibazo bitandukanye byaba ibyo mu gaca nk'ibitari by'umwuga uzo twitabe nk'uko watwitabye no munsi urakoze cyane gose Florentine Kwizera bakoze nabo bose bakora twumviriza muhereye ijya nino ku isi yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu na engineer Karl bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze kuri micro mwandanye kuryoherwa na programme z'ijwi ry'Amerika turakomeje mu ndimi zitandukanye haba kuri FM canke ku mirongo migufi ya shortwave kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio tv wa akaburungu.com
komeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvika
mananye kumviriza ijwi rya Amerika na radio hijo ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe ncuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro byino munsi hano muri studio muri kumwe na Jodiane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa twumva muri mu Burundi no kuri FM 104.3 mu Rwanda turi